umukuru mu rwisevere yavuze ho gasana kabanga yibiye amenyesha makuru n'abakomiseri bo mu rwe bari mu nyigisho kugera ku munsi wa gatandatu w'iyindwi ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega. Izo nyigisho zerekana hanini ukuntu ubwicanyi ndenga kamere ubwicanyi butagira izina hamwe niho nyabwoko bitegurwa. Zizotangwa n'abahinga b'abarundi cyane cyane baganisha ku mabi yo mu mwaka w'igihumbi 1972 aho ubwicanyi bw'uwo mwaka bwahitanye ibihumbi n'ibihumbi by'abahutu mu Burundi nk'uko amatohoza yakozwe n'inzego z'igihugu na mpuzamakungu byerekana. Umukuru wa Sever asanga imbere y'uko ubwo bwicanyi buba harabaye ibindi bintu bitari bike byaganishije kuri bwo. Nibyo mu rwe wiwe watohoje ko Pierre Claver Ndayicari
ndabivuga buke kubera ntaragira kutubwira inzego uyu mwaka ikigeranyo kizosohora kizovuga ibyo twatohoje byabaye mu Burundi kuva igihumbi kimwe amajana munani na mirongo munani na gatanu tuduge duce ku Badagi bari mu Burundi, duce ku Babirigi bari mu Burundi, turabe intwaro y'icami nyene yigengeje, turababa ntubaje kwihigisha ijambo ry'Imana nyene yigengeje le missionnaire, twongere tuduge turabe byatugoye mu myaka mirongo itandatu na gatanu, mirongo irindwi na rimwe kubera tubifatanya n'ibyo twavuze umwaka uheze.
Yasubiye kwemeza nk'uko yabibwiye inama nkenguza amateka n'ashinga amateka umwaka uheze ku bwicanyi bw'irindwi na kabiri ariho nyabwoko ryakorewe abahutu.
Uno munsi tukididinganya turavuga iho nyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi, tukavuga crime contre l'humanité, ubwicanyi budasanzwe bwakorewe abahutu mu Burundi mu gihugu cyose.
Ariko Perezida Ndayishimiye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka yatangaje ko hataragera k'ubwo bwicanyi bwitwa iho nyabwoko. Yarasiguye icyatumye leta ibangira.
Hari abacabaza bati none ko severe yamaze kuvuga ngo ibyirindwi na kabiri ngo ni iho nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta atakivuga. Hari abavuga ngo leta avuga n'ingoga, uraraba none igihugu cunguka iki? None tuzoza turafata akamanyu maje uburongozi buca bavuga ko muzaha akamanyu reka tu ya barafise igikorwa batumwe n'itegeko. Icyo gihe uburongozi bw'igihugu buzoheza rero bwakira icyo cegeranyo buce bwiga ingene bugikoze. Mugu no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira he? Muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere.
Ibyashikirijwe na Kizigenza w'Abarundi byaranyuze Terence Mushano, umunyamabanga mukuru wa Sage Genocide Cyirimoso, ishyirahamwe rihana inyungu z'inkeho z'Abatutsi rikagwanya ibyumviro bya Genocide ku isi.
Yakebuye iba severe siba n'izindi nzego zemeza ibyo byaha bakwiye kubyitondera. Mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri oni bayitinyira iki?
Na Jarve nibigira umwe mu baserukira amashyirahamwe yigenga akorera hanze y'igihugu akaba n'umucikacumu mu bwicanyi bwo 93 bwakurikiye yicwa rya Perezida Melchior Ndadaye arashima ijambo rya Perezida Ndayishimiye avuga ko ritanga umwizero mwinshi ku bwiyunge bw'Abarundi.
Harakenewe ko haba humvikana akaba winyanyura cyane cyane itegeko rihari uyu munsi kugira ngo hashigweho itegeko rihumuriza imigwi y'Abarundi bose kandi hagaca hashigwa mu mugwi abantu abashingantahe n'abapfasoni bivuze n'ijambo ari ntamakemwa bashobora kurondera ukuri mu ntumbero yo kunywanisha Abarundi ariko atari kuzura kaboze gusa. Amajambo rero y'umukuru w'igihugu ashobora gufasha kunywanisha guha umwizero Abarundi.
Abamenyeshamakuru bashatse kumenya icyo Ndayicariye yibaza ku majambo ya Perezida Ndayishimiye ari na bamugena. Yavuze ko amutahura rwose kubera ari umubyeyi w'Abarundi bose mu gihe mu rwi wiwe ari uw'ubuhinga uvuga ibyo wabonye.
Umukuru w'igihugu niwe se Barundi ni waramuswe igihugu uyo ntawe umuvuguruza. Icyo ni ca mbere. Hanyuma intebe yicaye ko nk'umukuru w'igihugu ni intebe yo kubaha. Urugwego turongoye rwitwa Sever rushigwaho n'inzego z'igihugu twitwa umugwi w'ubuhinga, umwanya w'umugwi w'ubuhinga mu kuvuga ibyabaye. Si wo mwanya w'urongoye igihugu, kuko urongoye igihugu nashinzwe Sever gusa. Urongoye igihugu araba ubuzima bw'igihugu mu byumba byose nihagera. Twebwe twizeye ko umukuru w'igihugu azovuga ahagaze kandi yaratanguye. Yavuze ati Sever twayitumye kurondera ukuri, ni kuturonderere ikuduhe nitwakuronka tuzoganira n'Abarundi tubaze icyo twokoza uko kuri.
ninyuma yo gutangaza ku bwicanyi bw'indwi na kabiri yariho nyabwoko byakorewe abahutu inama nshinga mateka ikabishira ku mukono mu rwisever n'ubu nta bundi bwicanyi uribanda ko nyuma hafi y'umwaka kuko n'ubu uracacukura gusa ibinogo rusangi byakubwemwe abahutu ico gihe ukanabaza afite ico bazi kuri ubwo bwicanyi eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.